Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiza ibiganiro vyaryo iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabaramukije nshuti mwese muduteze amatwi muri gitondo cyo ku munsi wa kabiri itariki 18 z'ukwezi kw'12 umwaka wa 2018 kuri mikro muri kumwe na Ange Fidel Niyongabo.
Icyo ngerageza kumubwira nuko ubuyobozi mu bihugu byacu no mu karere bigomba kurushaho kureba inyungu z'abaturage kurusha kureba uko ubutegetsi bukwiriye kuramba.
Uyo ni Théogène Rudasingwa, umwe mu banyepolitiki b'abanyarwanda atavuga rumwe na Leta y'u Rwanda. Ku mugambi Leta y'u Burundi yatanguje uzomara indwi mu ntara ya Kirundo ugenewe kugwanya ko abana bata amashuri no gutwara inda ku bakobwa biga. Kuvyatangajwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abacamanza batagira imbibe Avocat Sans Frontières ejo kuwa mbere ko rigiye guhagarika Burundi ibikorwa byaryo mu gihugu cy'u Burundi ryari rimaze imyaka 20 irikorera muri icyo gihugu, hamwe no kuvyuka ihoteli Royal Palace iri muri zone Kinindo ya komine Muha mu gisagara cya Bujumbura ikwije ibintu 20 bisabwa kugira ije ku rutonde rw'izihiganirwa gashimwe kitiriwe inyenyeri. Mara imbere yaho reka dutega amatwi amakuru twateguriwe na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana. Waramutse Aloyce, tubwire amakuru dufitiye muri uyu mwanya.
Waramutse Fidel. Igisirikare cy'u Rwanda cyatangaje ko cishe abarwanyi batatu mu bagavye igitero cyo ku munsi wa gatandatu muri segiteri ya Kitabi, abandi bahungira mu Burundi, kandi ngo abanyagihugu bari barabuzwe irengero cyarabatoye. Mu itangazo ryashikirijwe n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda Lieutenant Colonel Innocent Munyengango ejo kuwa mbere ku rubuga rwa internet rw'igisirikare cy'u Rwanda, abasirikare b'u Rwanda barafashe ivyabo barwanyi bari bivye abanyagihugu, ariko ngo vyinshi vyari vyaramaze gusamburwa. Babiri mu basivile bakomeretse muri ico gitero cyo kuwa gatandatu barafuye. Igisirikare kimenyesha kandi ko ibarabara ico gitero cyabereyemwo uburihita kandi ricungerewe. Igihugu cya Nigeria gitewe impungenge n'ibikorwa by'ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu Amnesty International, ibyo byashikirijwe ejo kuwa mbere n'umuvugizi wa Perezida Muhammadu Buhari. Ibyo bishikirijwe kandi nyuma y'iminsi Leta ihagaritse igihe gito ibikorwa by'ikigega mpuzamakungu cita ku bana UNICEF cyagirizwa guha imyimenyerezo abasumira urusaku umuhari w'iterabwoba Boko Haram. Igisirikare cya Nigeria kuva muri kahise camye cidogera amashyirahamwe mpuzamakungu akorera muri icyo gihugu mu kuvuga ko ayo mashyirahamwe acagiriza guhungabanya agateka ka muntu no gukora ibyaha byo mu ntambara mu rugamba kirimwo na Boko Haram. Ku munsi wa gatanu igisirikare niho cyabuza UNICEF gukorera mu gihugu, kuko ngo iryo shyirahamwe rifasha abasumyi b'urusaku bashyigikiye Boko Haram. Aya makuru ijwi rya Amerika riyakesha itorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP. Kuri Afrika nyene, ibitero by'indege za Leta z'Ubumwe za Amerika muri Somalia mu mpera z'indwi iheze vyasambuye ikambi yo mu ibanga ya Al-Shababu hafi y'umurwa mukuru Mogadishu, hasiga ubuzima barwanyi 62 harimwo n'intwazangabo 10 nk'uko abategetsi ba Somalia hamwe n'igendereza babivuga. Icegera cya Bulamatari w'intara ya Lowa Shabele Abdifita Haji Abdule yavuze ko ibitero by'urutavana ko byagabwe ku ikambi ya Al-Shabab iri mu misozi hafi ya Gendershe, aho abarwanyi ba Al-Shabab bahera imyimenyerezo abarwanyi bashasha, kandi ni naho bava bagiye kugaba ibitero ku basirikare ba Leta hamwe n'Inteko z'Ubumwe bwa Afrika AMISOM. Igisirikare cya Amerika ku mugabane wa Afrika kiremeza ko ata musivile yahasize ubuzima canke yakomeretse. Ibiro vya Perezida White House hano muri Leta z'Ubumwe za Amerika birabeshuza ibyashyikirijwe na Turukiya ko Perezida Donald Trump ariko ariyumvira kurungika umunyedini w'umunyesilamu Fethullah Gulen muri Turukiya. Ni nyuma yaho umushikiranganji wa Turukiya w'imigenderanire n'andi makungu Mevlut Cavusoglu ashikirije kuri televiziyo CNBC ejo ku munsi w'Imana murambarira ko igihe bari mu nama y'ibihugu 20 bikize G20 i Buenos Aires, Trump yabwiye umugenzi we wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan ko Amerika iriko irakora kugira isubize Gulen n'abandi bantu begereye nawe muri Turukiya. Gulen asanzwe aba mu buhungiro hano muri Leta Zunze za Amerika muri leta ya Pennsylvania. Turukiya ikamwagiriza kuba ari we yari ku mutwe w'abagombye gukura Erdogan ku butegetsi bakoresheje ingufu za gisirikare muri 2016. Gulen yarahakanye ibyo yagirizwa, ariko igihugu cya Turukiya cyabananije gisaba Amerika kumurungika. Intumwa z'abatalibane bo muri Afghanistan zarabonanye n'abategetsi ba Leta Zunze za Amerika ejo kuwa mbere mu twiguro two kurangiza intambara imaze imyaka 17 muri Afghanistan yabiciye mu biganiro. Ibyo biganiro byatunganijwe na Pakistan byabereye muri Emirat Zunze Ubumwe z'Abarabu, aho abategetsi babyitabye batashikiriza ivyavuyemo. Intumwa idasanzwe mu guhuza Abanyafghanistan Zalmani Khalilzade niwe arongoye intumwa za Leta Zunze za Amerika mu biganiro byitabwe n'intumwa za Pakistan, Afghanistan, Arabia Saudite hamwe n'iz'igihugu cyakiriye ibyo biganiro, nk'uko abategetsi ba Pakistan hamwe n'abatalibani babwijwe rya Amerika. Umuvugizi w'abatalibani Zabihullah Mujahid yavuze ko intumwa zabo zaganiriye n'intumwa za Amerika gusa, kandi atamugambi wo kuvugana n'uwundi muntu wo muri Leta y'Ubumwe ya Afghanistan.
Urakoze Aloys ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi, leta yatanguje umugambi uzomara indwi mu ntara Kirundo ugenewe kugwanya ko abana bata amashuri no gutwanira ku bakobwa biga. Inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Nkuko bishikirizwa na Ihorihoze Janine, umuyobozi mukuru w'amashure shingiro n'amashure y'inyuma y'amashure shingiro mu bushikiranganje bw'indero ku banyeshuri 2,283,000 5,071 biyandikishije mwaka w'ishuri uheze, abagera ku 280,865 barahevye mu gihugu cyose. Nukuvuga ko abaharugwa kubice 9.73% kwijana bahevye. Umupfasoni Ihorihoze aravuga bimwe mu bituma baheba amashuri.
Haribonekeza ubukene mu miryango, mugaho tukavuga tuti iyo simva yotuma abana baheba, kuko ubwo gwaruka nyene rubandanije amashuri n'ubwo bitoteza imbere iyo miryango ndetse n'igihugu cyacu. Hari kubigeme na cyane cyane inda z'ishusho batwara bakiri ku mashuri zigatuma bahagarika amashure ya. Twabonye ko hariho n'abaheba amashure bakaza kwisumamo mu bindi bihugu, na cyane cyane mu ntara zihana urubibi na Tanzania, aho duhamagarira abavyeyi guhimiriza ugaruka gushika ku ntumbero biha.
Kubera igisekeza ryo kugwanya guheba amashure no gutwara inda ku banyeshuri ryahereye mu ntara ya Kirundo, umuyobozi mukuru w'amashure shingiro nayo inyuma yayo avuga ko iyo ntara yaje kwisonga mu mwaka uheze mu kugira ibiharuro by'abana bahebye amashure. Daniel Macumi, umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo, avuga ko ibiharuro byabonetse mu myaka itatu iheze bitari byoroshye.
Nko mu mwaka w'2015 shiri 2016 bararenga 2016 mwaka w'2016 ushiri 2017 bararenga 2022 uyu mwaka heze naho nyene cyari cyoroshye, abaheze amashure bose bavanganije abahungu n'abakobwa bararenga 2,001.
Ku banyeshuri babigeme baheba kubera batwaye inda, Gerard Ngabonziza, umukenguzi amateka yatoye mu ntara ya Kirundo, abona ko umwanya bamara imuhira bonse ari munini. Ku bwiwe igiti gishobora gusubira kubakora mu jisho.
Ku kijyanye umwe mwavuga imyaka uwo mukobwa byashikiye atwara iyo nda, mbese nibaza yuko byoca ku myaka 2. Kubera iki? Gufata umwanya muto umwanya kurakwiye kuko ugiye imyaka 2 hanyuma yacukije yasubiyeyo ni ukuri ni risike. kuko imyaka ibiri umwana w'umukobwa ari muhira ari karosa wa wundi yamurondera n'undi yamurondera atibayemaze kumufatiraho byo n'undi n'amashuri barapiruka.
Uyu murezi avuga ko itegeko rikingira umwigeme ari ku ishuri ryojeho vuba kandi rigakurikizwa.
Hagumye hasabwa yuko hoba itegeko rifata umunyeshuri muri fondamentale y'amashuri shingiro n'ishuri y'inyuma y'ishuri shingiro nk'umwana naho imyaka yoba arenze imyaka 18. Basaba rero yuko iryo tegeko nimba ritarabaho kuryobaho rigiyeho naho rigakurikizwa. Icyo gihe haza gufatwa umwarimu wenyine na wa mudandaza na wa wundi akora ikindi kintu nawe yaza kumufata cyo kimwe na wa mwigisha.
Hagiye gutorwa vuba ku mashuri abarezi babiri bazokora igikorwa nk'icy'ababyeyi ku ishure nk'uko bishikirizwa n'umuyobozi mukuru w'amashuri shingiro na inyuma yayo.
Tuvuze umutante kore twomugereranya na senge w'umuntu mu muryango. Murazi kuva na kera ko umwana w'umwigeme yahanurwa cyane na inasenge kandi akumva ko amwizeye ashobora kumuhanuza ibimugoye. Nawe ni uwo musenge akumva ko ategereza kuba hafi y'umwana. Ni muri ya ntumbero rero yo gushimangira ya ndero yo hazi ntiherere mu miryango gusa ariko ibandanye no ku ishuri.
Isekeza ryo kugwanya ihiba ry'amashuri no gutwarinda ku banyeshuri rigiye kubandaniriza muri nondwi mu zindi ntara zose zigize Uburundi. Muri iyo minsi hazoba guhanahana ivyumviro hagati y'abegwa bose n'ikibazo cy'indero kugira bashobore gushika kwihangira. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu ndwi zibiri zirangiye abakuru b'ibihugu by'u Burundi na Uganda bandikiranye amakete yakwiragiye ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye. Ku ruhande rumwe Perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi yamenyesheje Perezida Yoweri Museveni ko ataza kwitabira inama y'abakuru b'ibihugu yategereza kuba mu gihe avuga ko u Rwanda rubangamiye umutekano w'igihugu ciwe. Museveni ni nawe muyobozi w'umuryango wa Afrika mu buseruko mbere n'umuhuza mukuru mu biganiro by'abarundi. Ku ruhande rw'iwe Perezida Museveni yasubije Pierre Nkurunziza amusobanurira ko ikibazo cy'u Burundi atari umubanyi wabwo u Rwanda gituruka ko ahubwo ico kibazo corabigwa handi. Inyuma yayo mabarugwa umwe mu banyepolitike b'abanyarwanda atavuga rumwe na leta Theogene Rudasingwa yandikiye Perezida Yoweri Museveni anebagura uburyo yasubije Perezida Nkurunziza. Mugenzi wacu Placide Magambo yavuganye nawe amubaza impamvu yinjiye mu kibazo kiraba abakuru b'ibihugu.
Urumva ubundi ntabwo umuntu asubiza batamwandikiye ariko na banje no kumubwira ko ibaruwa ye nayibonye kuri internet ndetse n'iya Perezida Nkurunziza nayibonye kuri internet. Kuko rero ndi umunyafurika ukurikirana ibibazo by'iwacu nkaba ndi umunyarwanda nkaba nshishikajwe no kureba ko ibihugu byacu ari u Burundi ari u Rwanda ari Uganda twagira amahoro abaturage bakabona amahoro. Niyo mpamvu numvise ko bimwe mu byanditse nagira icyo mbimubwiraho.
Noneho ku bwanyu rero kiriya kibazo mukibona gute?
Ikibazo cyane cyane cyo urebye muri maketsi ibyo namuciriyemo umubwira ibyo umuntu atumvikana nawe ku mateka y'u Burundi, amateka y'u Rwanda, uko akarere kifashe ku bibazo by'u Burundi n'u Rwanda. Ndagerageza kumubwira ko hari umuco wo kudahana kuko ibi bihugu byacu ahanini abantu baza bashaka mbese kugerageza ibyo bakora ariko ukuri bakaguca hejuru. Nkaba mbone rero icyo icyari ikibazo gikomeye kuko iyo uri umuhuza ni ngombwa kugaragara nk'umuntu udafite aho ubugamye ariko cyane cyane wumva n'amateka y'igihugu. Ndagerageza kumubwira yuko rero ubu ngubu icyo ngicyo ntabwo ndakimubwiye butununyo, ariko n'umuntu w'umunyabwenge agomba kuba yabisomye abonye. Ndamubwira ko ubu ngubu akarere ariko ntabwo ariko gateye, kuko hari ibibazo ari u Rwanda ari u Burundi twagiye ducamo ureba aca hejuru.
Muravuga muti kugira ngo abe yakemura ibibazo neza nuko yaba adafite aho bogamiye, namwe ubwanyu muri abanyapolitike ni gute ibi ngibi mwabihuza kugira ngo nibura bibe byakumvikana neza nta hantu mubogamiye?
Nubwo ndi umunyapolitike ariko mbere na mbere mu by'ukuri, kuko ntabwo ndimo ntabwo nta gihugu ntegeka, icyo nsigaranye ni ibitekerezo byo numva nkwiriye kuvuga kandi nkabivuga mfite aho nshingiye. Ikirero ngerageza kumubwira cyane cyane ni uko ubuyobozi mu bihugu byacu no mu karere bigomba kurushaho kureba inyungu z'abaturage kurusha kureba uko ubutegetsi bukwiriye kuramba. Ibyo rero mubwira nizere nashaka yansubiza atahanga wavuze Rudasingwa wabeke cyangwa se ahanga ntabwo ari byo, ariko ibyo mubwira nabihagararaho.
None mwebwe mukaba mwumva mushingiye kuri iyi baruwa mwanditse, n'ubuhe muti wakemura ibyo bibazo byagaragajwe muri aya mabaruwa y'abakuru b'ibihugu bombi?
Ni ukuvugisha ukuri, nicyo kibuze mu bategetsi bacu, mu bategetsi b'akarere b'ibihugu by'akarere. Nubwo Burundi bufite ibibazo bwihariye kandi abanyamahanga abantu batari abarundi bafasha Burundi, ariko ntabwo ari bo bafata iya mbere kuvuga ngo ni twebwe tuzakemura ibibazo i Burundi nk'ukuntu mu ibaruwa ya Museveni agerageza kubivuga. Icyo kimwe mu bibazo biremereye cyane ni ikibazo cy'u Rwanda. Ikibazo cy'u Rwanda kubera ko u Rwanda narwo rufite ibibazo bwihariye abanyarwanda bagomba gushakira umuti, ariko ruteza ibibazo ibindi bihugu cyane cyane ikibazo cy'u Burundi. Nubwo u Burundi bwari bwifitiye ikibazo gifite aho cyatangiriye, ariko u Rwanda kuba rwaragaragaye mu bibazo byo kugerageza kuvanaho ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza, ariko ukaba ubona abantu bashaka kugica hejuru badashaka kukivuga, none se bizashoboka bite ko icyo kibazo cyakemuka cy'u Burundi cyangwa se n'ikibazo cy'u Rwanda cyakemuka?
Mukaba mwumva ko Museveni yaba yarabogamye ahangaha atagakwiye kuba umuhuza wa biriya bibazo byagaragajwe n'u Burundi?
Kimwe cyo mbona cyo muri urwo rwandiko rwa Museveni jyewe rwose numvise ntakunze na gato, nuko Museveni asa nkaho yigisha Nkurunziza. Nkurunziza ni perezida w'igihugu, ni perezida w'u Burundi. Ibibazo yaba afite mu Burundi ari ibyo atera ari n'ibiva ku bandi, abarundi bagomba kubishakira umuti. Ariko kubona umuntu yandika urwandiko rusa nkaho arimo kwigisha umwana muri primaire cyangwa se muri secondaire ampa lecture uko ibibazo bigomba gukemurwa ari ibyo mu Burundi ari ibyo mu karere, ibyo byonyine n'uwaba ashaka kwemera ngo umufashe, nta mugabo wakwemera ibintu nk'ibyo ngibyo.
Mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC. Ishirahamwe mpuzamakungu ry'abacamanza batagira imbibe Avocat Sans Frontières ejo kuwa mbere ryatangaje ko rigiye guhagarika Burundi ibikorwa byaryo mu gihugu cy'u Burundi ryari rimaze imyaka 20 rikorera muri icyo gihugu. Mu kiganiro umukuru w'iryo shirahamwe Chantal Van Gutsen aho yari mu Bubiligi yagiranye na mugenzi wacu Diane Nini Nahazwe yamubwiye impamvu yatumye bafata iyo ngingo.
Nous avons pris cette décision après mûre réflexion.
Twafashe iyo ngingo inyuma yo kwiyumvira umwanya muremure. Kuvigenekerezo rya mbere ukwezi kwa 10 n'umwaka ibikorwa byacu byarahagaritswe inyuma yaho inamije je amahoro n'umutekano idusavye gushira mu ngiro ingingo zinyuranye nakaranga mutima kumwuga wacu.
By notre nos valeurs en particulier d'identifier notre personnel sur le plan ethnique.
Muri izo ngingo harimo nko gutanga amazina y'abadukorera tukagira ko tugatanga n'ubwoko bwabo. Ku bwacu gutegeka kanaka kuvuga ubwoko bwiwe biranyuranye n'uko dutunganije kandi bice kubiri n'amategeko.
Et donc nous avons préféré prendre nos responsabilités.
Kuri ubwo twahisemo kugara ibiro byacu mu Burundi igenekerezo rya 31 ukwezi kwa 12.
À part cette contrainte ethnique, uretse ntambamye yo kuvuga ubwoko bw'abakorera hari ibindi mwasabwe na leta mubona mudashobora gukurikiza?
C'était principalement cette contrainte là.
Ahanini nico kibazo c'ubwoko tubona ko ari amananiza. niko twari dufitaniye amasezerano n'abategetsi b'u Burundi ariko ahanini nayo mananiza.
Et durant les 20 ans de présence au Burundi,
hanyuma muri no myaka 22 mwari mumaze mu Burundi, ahanini ibikorwa byanyu byashingiraga kuki?
Alors nous avons eu des activités d'amélioration de l'accès à la justice pour la population.
Ahanini twakuriye mu gisata cy'ubutungane mu kuronsa ubutungane bose.
Avec le barreau de Bujumbura, avec le barreau de Gitega.
Muri iyo myaka 20 twakoranye ahanini n'urwego rw'abashingwa manza b'Ibujumbura n'Igitega, amashyirahamwe adakiranira ivyicaro vya politiki mu ntumbero yo guhimiriza abanyagihugu ngo bamenye amategeko abakingira no kwiga kwikemurira ibibazo. Twaranakoranye n'abacamanza mu gihe cyose umunyagihugu vyaba ngombwa ko aburanirwa.
Et la suite, niki noneho ubu kigiye gukurikiraho? Hari icyo muteganya kugira ngo abanyagihugu mwafashaga batazahura n'ingaruka z'ibintu bibagwiririye?
Alors nous espérons que durant ces 20 ans, nous avons pu
muri iyo myaka 20 twari tumaze mu Burundi twarashoboye guha inyigisho zihagije abo twakorana. Ntidukekeranya ko bazobandaniriza aho twari tugeze. Nkumbure ko muri kazoza tuzoraba ukundi twobandanya dufasha abanyagihugu.
Vous avez déjà transmis votre décision au gouvernement burundais.
Leta y Burundi mwamaze kuyimenyesha icyemezo mwafashe? Niba mwarayimenyesheje yabashubije iki?
Nous avons informé les autorités de notre départ vendredi.
Ingingo yacu twayimenyesheje abategetsi b'i Burundi kuwa gatanu ariko ntacho barayivugako.
Et quel sera le sort de vos
employés?
Vous prévoyez quelque chose pour eux?
Alors malheureusement, nous n'avons pas les moyens de trouver d'autres solutions pour nos.
Birababaje ariko nta kintu kinini dushobora kubafasha uretse ico bemerewe n'amategeko.
Ils vont avoir ce à quoi ils ont droit selon la législation burundaise.
Amasezerano twagiranye nabo birumvikana ko acahagarara bakaja mu gashomeri.
Abarundi babakorera bari bangahe?
Nous avions actuellement
twari dufise kubagera kuri 10.
Si jamais le gouvernement burundais restait ferme quant à leur
exigence, leta y Burundi itagira ikihindura mu byo yabasabye, muzafunga burundu ibiro byanyu mu Burundi cyangwa murateganya ibiganiro?
À ce stade, nous avons pris la décision ferme de fermer notre bureau au Burundi.
Aho bigeze ingingo twarayifashe kandi ntituyisubirako. Ntitukiri mu by'ibiganiro. Gusa muri kazoza tuzoraba uko bitera bija imbere. Hama bibaye ngombwa turaba uko tubandanya gufasha abanyagihugu. Ariko aho bigeze nk'uko narinda kubwiye, ingingo yo kugara ibiro vyacu ni ntabanduka.
Bimwe mu vyo Burundi bwategetse amashirahamwe mpuzamakungu ashaka kubandanya ibikorwa vyayo mu gihugu, harimwo gutanga akazi hisunzwe ibice 40% vy'abatutsi na 60% vy'abahutu, hamwe no gucisha amafaranga akoresha muri banke nkuru y'igihugu. Amashirahamwe agera kuri 130 arabwa niyo ngingo yahawe itariki ntarengwa ya 31 z'uku kwezi kw'12 kugira abe yamaze kubikwirikiza bitari uko akugagwa.
Ijwi ry'Amerika, amakuru mu munota umwe. Na amakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'Amerika.
Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC. Mu Burundi, ubuyobozi bw'ikigo kijejwe iby'ingenzi mu gihugu bwemeza ko ihoteli Royal Palace iri mu gisagara cya Bujumbura ikwije ibintu 20 isabwa kugira ije ku rutonde rw'izihiganirwa agashimwe kitiriwe inyenyeri. Inkuru y'umumenyesha makuru y'Ijwi ry'Amerika ari Bujumbura mu Burundi, Evariste Nzikobanyanka.
isuzumwa ry'amahoteli ya Karorero n'umugambi w'umujyango w'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko mu ntumbero yo kwakira neza ingenzi zivuye mu mihingo itandukanye y'isi. Rendase Abonimana, umuyobozi mukuru w'igisata kirabi by'ingenzi mu Burundi, ari nawe yatanguje igisuzumwa yabwijwe rya Amerika ico rigamije
igikorwa cyo gushira ku rutonde amahoteli dukurikije ico bise gutanga inyenyeri. Ni igikorwa gikomeye cyane kuko uraka karere k'ibihugu bya Afrika seruko Uburundi bwonyene nibwo butari gwakora iki gikogwa. Uno munsi rero kubona tugitanguje ni ntambwe idasanzwe mu gushira imbere ukuntu amahoteli yacu ameze n'ukuntu dusho kwakira ingenzi zikava ngaha zinezerewe tuzi neza ko zizogaruka ko zafashwe neza. Nta hoteli nimwe yimiriwe kuja muri rutonde mu gihugu cyose. Ihoteli yariyo yose iri muri iki gikogwa nta nimwe aba bahinga bavyigiye batazoraba. Ari naho mvuga nti nta hoteli nimwe gushaka kanya ikumire muri iki gikogwa.
Ku munsi wa mbere abahinga bariko bakora ico gikorwa basanze hoteli Royal Palace ikwije ibisabwa n'amategeko bigera kuri 20 icija ku rutonde rw'izizoronswa inyenyeri. Ibyo bintu 20 bifatirwa ko harimwo ko iyo hoteli itunganya amazi y'ubucafu, ko bifise ububiko bw'amafaranga coffre fort, ko ironka amazi, ko ivyumba bifise ivyankenerwa n'ibindi. Victor Gerukwishaka, umuyobozi mukuru wa Royal Palace, yagaragaje umunezero.
Mu minsi heze byari byaduteye amakenga n'ubwoba bati bagiye kudushiramo classification. Rero turabe ingene amahoteli yacu arambiza recondition. Twebwe twari twabikoze nk'uko bitegezwa gukora tugize Imana. Nabonye ko ibyo basaba turabifise. Kuri twebwe Royal Palace Hotel nabo dukorana ni ukugaragaza umunezero. Turabakengurukiye cyane, turabakengurukiye mu bikorwa muhejeje gukora, ndakengurukiye nabo dukorana bose.
Icyo gikorwa cyo gusuzuma amahoteli akwije ibisabwa kigiye kumara ukwezi ni igikorwa gifise akamaro kanini. Umutegetsi arongoye igisata c'ingenzi mu Burundi Habonimana atanga umuco ku mahoteli umurwi ubujejwe uzosanga adakwije ibisabwa n'amategeko.
Iyo tuzosanga idakwije izocibona ikintu ibuze kugira ngo ishobore nayo kuronka inyenyeri zihuje nahigera ku ngenzi. Ihoteli ifise inyenyeri imwereka ibintu asangamwo, idafise inyenyeri ntamenye icyo asangamwo. Ingenzi zizoza mu Burundi zimenye neza mu gutora ihoteli icyo zija gusanga mu ihoteli zifuza. Icyo ni cyambere. Ariko icya kabiri ni ingenzi zo hagati mu gihugu. Ingenzi zo hagati mu gihugu zije mu mahoteli zigira ziti ijya hoteli jewe ndamutse ndagiyemo nsanga hariho amazi ashushe, nsanga hariho esume. Umuntu wese aramenye icyo akeneye gusanga mu cumba mu gihe agiye mu ihoteli. Birakomeye.
Amahoteli 516 ari ku butaka bw'u Burundi agizwe n'ibyumba 700 niyo agiye gukorwa ko amatohoza. Abahinga b'Abarundi 8 bagiye kumara ikiringo cy'ukwezi barangura icyo gikorwa barabinonosoye. Rendase Abonimana agashikiriza ko banafise impapuro zibemeza bahawe n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Kuri bamwe mu bayobozi b'amahoteli iryo suzuma ribaye mu gihe kidasanzwe, nubwo badashima kuvugira kuri mikro y'ijwi rya Amerika, basigura ko bari mu gahombo kuva muri 2015. Bashikiriza ko ingenzi zagabanutse cyane kubera ibibazo bya politike Uburundi bwinjiyemwo. Banavuga ko babandanya bagabanya abakozi kuko bataronka imishahara yo kubahemba. Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva iz'indwi gushika iz'indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Njuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri aka kanya hano bigarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, mubandanye mutwumviriza mu biganiro byacu kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.